fast two, five, six. My love go down.
Tande virunji mutabifegwa Muyendo mwisho wokushemeza Mulete kuno Muyenda vyone vikushemeza magaragao Omwanya nivuno vukuza kureva
Afrika na pa
Ebala nemwe yinkuza kunyera mu
Afrika na pa
Omwanya nivuno vukuza kureva
Afrika na pa